Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giko shikiriza biganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki 31 nimwe y'ukwezi kwa 12 mwaka 2019 muri kumuna Federica Munikije. Mu Burundi ku nshuro ya mbere amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu ejo ku munsi wa mbere barumvirijwe mu ntara y'icese imbere ya sentare nkuru intara ya Bubanza. Maître Clément Letairakiza avuga ko izeye ko sentare izo bambika izera
twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga. Turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza.
Uyu ni Maître Clément Letairakiza. Inkuru kimwe ni inkuru igitigiri umurengera ca banyororo mu mabohero yo mu Rwanda. Inkuru y'urwaruka rw'abarundi ruba mu Rwanda rushobora kutaja mu ishure umwaka uza kubera ubukene bw'uburyo, hamwe n'inkuru zerekeye amakenga impunzi z'abarundi bo mu kambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Kujanye n'imfashanyo turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka twumve amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederike. Turahera muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abantu 18 barishwe mu gitero gishasha cabereye mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Buramatari w'iyo ntara Donat Kibwana yaravyemeje, avuga ko ico gitero cyakozwe n'umuhari ADF urwanya leta ya Uganda mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere. Nta myerekano yamiriza ico gitero yatunganijwe mu gisagara ca Beni, aho abanyagihugu baho bakunze kwagiriza inteko za ONU kuba zitabakingira. Umuhari wa Al-Shabaab wari yemereye ko ari wo wagavye igitero cya bombe cyatezwe ku modokari ku munsi wa gatandatu Mogadisho cyahitanye abuzima bw'abantu 80 abandi 78 barakomereka. Umuvugizi wawo Ali Mohamed Lage azwi ku izina rya Ali Dere yabishikirije ku radio ibegukira yitwa Radio Andalus. Ali Dere yavuze ko barondera gusangangura imodokari zarimwo abanyeturukiya hamwe n'abajejwe umutekano ba Somalia. Ali Dere yagiriza Turukiya guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Somalia no kwigarurira ubutunzi bw'ico gihugu. Leta z'Ubumwe za Amerika yari isiguye ku gitero cy'indege yakoze ku munsi wa Mungu ku barwanyi bashikikiwe na Irani barwanira muri Iraki na Siriya. Abategetsi ba Amerika bavuze ko bishe ku gitero cya rokete ku ikambi ya Iraki ku munsi wa gatanu cyahitanye umukozi w'igisirikare cya Amerika. Bemeza ko atankeka umuhari Kataeb Hezbollah ari we wabikoze. Amerika iragabisha ko ishobora gutera kandi naho abategetsi ba Iraki barakaye. Ibitero by'indege za Amerika byari bitumbereye ku bubiko bw'ibirwanisho by'umuhari Kataeb Hezbollah ahatangirwa amategeko ya gisirikare muri Iraki na no mu buseruko bwa Siriya. Ibyo bitero byahitanye abantu 25 abandi batari bake barakomereka. Tukiri kuri Amerika, umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo ategekanya gufata urugendo muri iyi ndwi ruzomushikana mu gihugu cya Ukraine, igihugu cyabaye imbarutso y'amatohoza ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Pompeo azoshika i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ubwa mbere ku munsi wa gatanu imbere yo kugendera ibindi bihugu bitanu byo mu Buraya na Asia. Pompeo azobabaye umutegetsi wa Amerika ukwego go hejuru agende Ukraine no kuganira na Perezida Volodymyr Zelensky. Ivyo abategetsi bazoganira ntivyashizwe ahagaragara. Akaganuke ka Noeli, Korea ya Ruguru yemereye Leta z'Ubumwe za Amerika gashobora kuzorungikwa kuko ico gihugu gisa nikiriko kirakora iterabwoba rya gisirikare mukugabisha gutera misile kugira Amerika igikure kibihano nkuko abahinga babishikiriza. Amerika yarongereje ibikorwa byigendereza kuri Korea ya ruguru mukurungika indege zigendereza ikirere kizinga rya Korea kugira bagenzure ibikorwa byose bya gisirikare cyo gihugu gikora byobangamira umutekano. Umujyanama mu by'umutekano mu gihugu muri Presidensi ya Leta Zunze za Amerika Robert O'Brien yashikirije ku munsi w'Imana ko Amerika yiteguye kugira ico ikoze mu gihe Korea ruguru yorungika akaganuke ka Noweli. Muri Afrika kandi sentare mu gihugu cya Sudani ejo ku munsi wa mbere yaraciriye urubanza rwo gufa abantu 27 bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ivyaha byo kuboreza igufa hamwe no kwica umuntu yafunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano. Iyo myiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir yatwaye ico gihugu mu gihe kirekire. Urupfu rw'uwo mugabo Ahmed al-Kaire yari umwigisha rwashitse igihe yari mwibohero mu kwezi kwa kabiri, nibwo kandi rwabaye inguvu rwahaye inguvu abanyagihugu zo kugarariza ubutegetsi bwa Perezida Bashir yahavuye akurwa ku butegetsi n'abasirikare. Urwo rubanza rwabaye ejo ku munsi wa mbere rushobora kunguruzwa, nirwo rubanza rwa mbere rusomwe kwerekeye ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyirekano yo kwiyamamaza yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Bashir al-Kaire yari yarahagaritswe ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere hanyuma yitaba umuremyi haheze iminsi ibiri.
Urakoze Aloise kwa makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Kunshuro ya mbere y'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu ejo ku munsi wa mbere barumvirijwe mu ntahe HS imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo kuva bafatwa kuwa 22 ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Abo bamenyesha makuru baregwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni nkuru ya Eloge Wirikaneza, umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana na Terence Mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi. Batanguye kumvirizwa nk'igihe c'isaha 5:20 z'agatondo. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bafatanywe kwa 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidegemza kuko sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye. Bagishika nkuko bari kuri sentare nkuru ya Bubanza babibwijwe rya Amerika, abamenyesha makuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashyigikira no kubaremesha. Mu rukiko ko ari batanu uyu munsi umushikiriza manza wa Repubulika yabasabiye igihano cy'umunyoro w'imyaka 15 no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo cy'imyaka 5. Nta byemezo byinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiranye n'undi mumenyesha makuru mugenzi we basa n'abatebura. Naho muri ubwo butumwa bagiriza abakozi ba iwacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwa manza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bariko bamusaba kugica avuze kugitero bari baroye gukora kw'inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza. Abakozi b'ikinyamakuru iwacu bariko bunganirwa n'abashingwa manza batatu. Intahejeje gusasa umwe muri abo bashingwa manza Maître Clément Retirakiza yabwiye amenyesha makuru bari bahari umwizera afise.
Kuburana urubanza kwa umenyesha makuru bane n'umushoferi wabo twariko turaruburana mu idonido mu by'ukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze twahawe umwanya ukwiye. Warano intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose bamenyesha makuru n'umushoferi wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko. Hanyuma twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga. Turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye kutumushyikiriza amanza agera ashikiriza. Nibyo twasiguye twabonye ko sentare yanyuzwe, nicyo gituma tuvuga duti turafise icyizere gikomeye cyane ko bazokwezwa.
Mundu weheze, umukuru gihugu ya garu tsekuri dosye ya menyesha makuru wa iwachu. Tukisu nzibigizu wa nshingiro nuku nhinze gozubu tunga nezikora kazikara gabuwe. Umukuru gihugu, ashaka umucha manza mukuru naburenga nzidafise bugu kuinjira murubanza rutarachika. Nicho gituma tuko basaba, kuronde la bavoka baburane ruchike vuba. Nibatashima bazo kunguruza. Mulicho gihe, ngiye kuitambika mundinga nizozubu tunga ne mbandiko ndono na vzabi ndibi tukigenge bugu tunga ne kandi. Amateke karabitu buza, tukwetu za kuza humucha manza mukuru, ii manza za chite ata yungururizo likihari. Niko prezidenti Pierre Nkurunziza yavuze, yishura ukibazo cy'umumenyesha makuru, yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira humucha manza mukuru. Umukuru gihugu yongeyeko ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyesha makuru ba iwacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe. Abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bari bafatwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ku muhingamo w'itariki ya 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Bari kwarondera makuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bari waciye mu makomine ya Bubanza harimo Musigati ujuturuka muri Kivu y'umanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo. Umuharwanya leta ya Burundi Red Tabara ufise ibirindiro aho muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo wahavuye wemanga kwa babonetse bafite ibigwanisho ari abagwanyi babo. Igipolisi ariko catangaje ko bari bateye barabagizi ba nabi kandi ko bagera ku 14 bapfuye n'inko bakoresha zirafatwa. Imijangi tarimike yuburenganzira bwa kiremwa muntu ni ihani ubwigenge bw'amenyesha makuru yari yamirije ifungwa ry'amenyesha makuru. Eka n'abanyepolitike mu bihugu bya rutura nk'abashinga mateka umwe bwa buraya 38 n'umwe mu bajejwe ibibazo vya Afrika muri Kongere ya Amerika niko kubuko. Ariko nubwo biruko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyira hamwe mpuzamakungu babonetse bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hayo imanza z'abamenyesha makuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baje kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara y'ihugu gihana na Tanzania. Intumwa z'amambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro by'igisata cya ONU kijejwe atakazi na muntu zatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka 24 vyayimaze bikorera mu Burundi zarajayo. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Urwego rw'igihugu rushinzwe abanyororo n'abagororwa mu Rwanda ruvuga ko inzego rukagerageza kurondera umuti w'icyo kibazo. Ni mu kiganiro bahaye amenyesha makuru kuri uyu wa mbere Eric Bagirubusa yarakurikiranye icyo kiganiro.
Kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu bihe bitandukanye ko byugarije amagereza mu Rwanda ni ikijyanye n'ubucucike bw'abanyururu mu magereza. Iki kibazo na n'ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruremeza ko kigihari, ariko ngo rufatanyije n'inzego bwite za leta ikibazo kiragenda gikemuka. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda mu kiganiro rwa hayitangaza makuru kuri uyu wa mbere rwavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza kwagura inyubako zifungiwemo abanyururu, ariko ngo biboneka ko bidatanga igisubizo kirambye ku kibazo gihari. Komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa General George Rwigamba avuga ko hari izindi ngamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza, muri zo ngo harimo no kwigisha abanyarwanda bakareka gukomeza gukora ibyaha.
Gusa hari ibindi bitekerezwa birimo gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi abantu bagafungurwa by'agateganyo biteganywa n'inkiko. Ibyo ngibyo ntanubwo ari netwegwe n'ibyarasis igihano nsimbura gifungo mu itegeko hashyizweho yuko n'abantu ngira ngo bazajya batanga za fine bituma umuntu atanga amande kurusha kujya mu gufungwa. Nibimara kunozwa bizakurikirwa.
General Rwigamba yanavuze ko mu gukomeza guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza mu Rwanda, urwego kuri rufatanyije na Ministeri y'Ubutabera bari mu mushinga utaranozwa wo gukoresha udukomo dukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bazajya bambika abakekwaho ibyaha cyangwa bo byamaze guhama, ku buryo uwazaba akambaye aho hazaba ari hose hazaba hazwi. Mu magereza haravuga ikibazo cy'ubucucike bw'abahafungiwe, mu gihe n'umubare w'abacungagereza babarindira umutekano nawo ukiri yanga. Byose buhoro buhoro ngo bazagenda babibonera umuti. General Rwigamba:
abacungagereza nk'uko mubizi baracyari bake, dufite abagera ku 2400 barengaho gake, igihe bacunga abagororwa bagera ku 74,000. Murumva yuko iyo resho ikiri hasi, iyo turebye resho dusanga turi, ariko turakora ku buryo mu gihe kiri imbere uriya mubare ushobora kugabanyuka, kubera yuko aho mwabonye twashyiriyeho ishuri ryigisha abacungagereza, kandi na leta ikabiduteramo inkunga ikaduhabije yo kongera abakozi. Ubu turimo turahugura abakozi bashya bagera kuri 600 baziyongera kuri bariya bandi bo dufite kuburyo umubare w'umucungagereza kumugororwa kubagororwa uzabaho mutoya.
Kugeza ubu mu magereza yose uko ari 13 mu gihugu harabarurwa abafungwa n'abagororwa bagera mu 74,000 barindirwa umutekano n'abacungagereza basagaho 2,400, bivuze ko mu mibare itangwa n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko byibura umucungagereza umwe arinda abafungwa 30. Mu gihe byibura mu bipimo mpuzamahanga umucungagereza umwe akuye kubarinda abafungwa bari hagati y'abarindwi n'icumi. U Rwanda narwo rukavuga ko byibura mu minsi iri imbere rwazaba ruri ku mucungagereza umwe arinda byibura abafungwa 20. Ku bibazo by'abahuzi ibitsina babisangiye bizwi nk'ubutinganyi bwakunze kuvugwa mu magereza, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruratangaza ko rwasanze hari bamwe bageraga mu magereza bakabaho basa n'abafite ubuzima bwihariye. Urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko mu kugerageza gukemura iki kibazo rwahisemo kujya rububakira bakarara mu gihogere ku buryo ntawe ugira umwihariko udasanzwe. Naho kubijyanye n'iyicarubozo rikunze kuvugwa mu magereza, urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatsembeye abanyamakuru ko bitabaho. Umwe mu bakunze kuvuga ko kubitwa muri gereza bikabije ni umunyamakuru Bwana Robert Mugabe. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rwavuze ko nta wakora iyicarubozo uwo ari we wese muri gereza, rukavuga ko uwamenyekana muri ibyo bikorwa yabihanirwa. Gusa ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye yakunze guhabwa amakuru n'abafungwa ndetse n'imiryango yabo ko bakorerwa iyicarubozo muri gereza, na cyane cyane muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere. Kukireba abanyururu batoroka, ababishinzwe barabarura 3 batorotse muri uyu mwaka wa 2019, bikarangira bamwe muri bo bishwe barashwe muri uwo mugambi wo gutoroka. Haranabarurwa abandi barindwi bari mu mirimo nsimbura gifungo izwi nka tije bagatoroka, ariko 3 ngo bakaza kugarurwa n'inzego z'umutekano. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abantu bashika ku 1,370,000 impunzi z'Abarundi nibo batagira uburyo bwo gutangura ishure mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda mu ntango z'umwaka uza 2020. Ibyo bitigiri bitangwa n'abaserukira zo mpunzi nyuma y'amatohoza baherutse gukora. N'inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru, umwishyaka makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kugira ngo akamo k'impunzi kagire nguvu maze ijwi ryabo naryo rishike kure, abaserukira impunzi z'Abarundi mu bice bitandukanye by'u Rwanda bagiye hamwe bagirurana n'ibise College des Représentants des Réfugiés Burundais Krebe mu mfonyapfunyo y'igifaransa. Mu rwandiko rwabo babwira bagira neza hame n'Abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iminsi mikuru irangiza umwaka bo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahevye amashuri kubera kubura uburyo. Ugo runani mu matohoza ruherutse gukora gwaharuye abanyeshuri barenga 1,370 bakeneye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishure. Muri abo harimo abarenga 450 bo mu mashuri mato, hafi 250 bo mu mashuri yisumbuye, hamwe n'ababa 70 bo muri za kaminuza. Atagikozwe abo baserukira impunzi z'Abarundi i Kigali mu turere twa Huye, Muhanga, Rubavu, Bugesera no mu nkambi ya Mahama, bavuga ko ubwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishure kubera ubukene buri mu miryango yabo. Patrice Ntadohoka atwara urwo runani agaserukira n'impunzi ziba i Kigali atanga akarorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'2019 abana hafi 500 bahevye ishuri kubera ubukene.
Tumaze iminsi tuyumvira ingene abanyeshuri impunzi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bafashwa bakiga. Ni naryo tangazo mwabonye twashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi ngo turabe ko bafasha. Hanyuma ku kibazo mwambajije cerekeye abana boba bataciga, hariho 36 bahevye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishure, hakaba n'abandi 69 batashe badahawe amanota kubera guherana. Aho ni mu kuzerekeye abiga mu mashuri makuru bari mu ndaro cyane cyane. Hakaba kandi n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye bashika 341 bahebye kubera kubura uburyo bwo kwishyura.
Icyo kibazo kiraraje shinga ababyeyi batari bake nk'uyu aba mu karere ka Huye asaba ko akamo kabo kumvigwa kugira ngo abana babo ntibaheba amashuri.
Bariho nyene cyane bagiye guheba amashuri, par exemple nk'abana babo Alliance bisaba amafaranga menshi, hari igihe umuntu atabataka ikintu na kimwe akora bawicaye mu rugo, cyangwa nubwo ubukura akantu ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose no kuvuga ngo hari abana benshi nyene batazoja ku mashure bazobireka bakagoma mu rugo batabonye ubufasha
ubu nawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye asabishiramo impoza makungu hashtag gita impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantawo nikora
abana biragoye cyane ko tubaronka ko turi impunzi kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishure yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye kose kubera nk'ubu twe turi ngahanye twitwa ko turi aba impunzi zo mu muji hase nta kintu ifasha n'imiburiburi umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervare y'umwana akatwishira n'amakaye no uniforme y'umwana n'ukuri mwamukoze mugerageje mukaturondera udute intunga
Vincent Sabira wo muri urwo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda avuga ko uwo rwaruka ari bwo Burundi bwejo kandi ko ari bwo ruzokubaka igihugu kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu
hari ha busanga tamikoro hari ha bana usanga bari mfuvyi ababa imfuvyi kubera magume turimwo turashora kubona abana bamwe mu kirundi tufategira chefo cha ruguru no kuvuga ngo niyo babayinga ugasanga batsindaro ku misanira vy'imiryango y'abanyarwanda cyangwa ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe cyangwa nyina we bari bazinanye Burundi ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho aha rero dutera kamo umugira neza wese yumva ko hari cyo yofasha abana nkuko twamye tuvuga kuva na kera narindi burya ni bo Burundi bwejo aha turi ngaha kwifuza igihugu ciza mugabo bizova mu bikorwa vyiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana abana baca ubwenge igihugu cyubakwa n'incabwenge kirundi barabivuga ati isorosore gwiri yija uwozana ijana undi akazana amajana abiri ahikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose urabona nk'umubyeyi afise nk'abana nka batatu bagomba kurungika muri interna ku gice kimwe ugasanga bari kwa mwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu naho yo bayarashoboye kuba zarafundikanye gashobora kurya gashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe ku vy'ukuri n'ibintu bigoye
amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda n'ayarenga ibihumbi amajana icenda na bibiri vy'amadolari y'Amerika ikigega co kwegeranya izo mfashanyo carashizweho mu bajejwe kubwikurikirana harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania ziridogera mwe mu mashyirahamwe atoratoranya mu gutanga imfashanyo ni mu gihe abandi bidoga yuko batabona n'abo batura ingwari zabo mu micungaro batuyemo umenshi makuru y'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovina yaragendeye iyo kampi ya Mutenderi
Bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfasha bona bamwe mu bo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika
ukabona umuntu mu bana araje azanye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana kandi kandi mwahunze cy'umwahunze ari kimwe kandi mwaje hamwe ye kugira ngo wewe aronke jembo kugumwanya wose namba ndingaha aje kubataje ngo baswasume basi ngo menye ngo yababanye bafitubanye kuko none umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero n'ubyo cyatubabaje kose cyane kose kuko ari mu kitubaritse
umuntu ndamubone wo mwishira hamwe ndamubona ageze nk'ariya ngiye kumubaza naho ngo aje ngo sinkora mu iyo viraje ngo jende mu viraje y'imiri n'iyi ngo genda mu iyo viraje y'iwanyu ukacusanga baharenganye kero ukacusanga akiye nk'ariya ku ntango y'iviraje nawe uri hagati ugasanga iviraje yizungurutse mugabo uri hagati ntushikiye byerekeye naho ibyo byo kuvuga ati ivyombo ubu bamwe bamwe hari abagize imana bararonka mu ayo mashyirahamwe yandi bamwe barose dusafuriye itwakuye twese ivyombo twatwironka ivyombo tuheruka tucinjira ikambi abose ubwo baronka izo fashanyo twese nigera ndonka ari nk'abandi wabonye ko twese turi impunzi hadufasha twese
ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyirahamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa
natwe ikira ikintu cyose kije twazura turakironkera hamwe bakaragoza baratora turatoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanuriye undi baramukacho bakubwiye ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo kubiro ngo kwiyandikisha bagusanuri abantu bagire ico byose ntawe ntawe tuzi ntibararika ngo tumenye abantu twaje kwitura ntawe tuzi iko kwere
no kuba rutagira abo rituri ngo urane bitwanga hari abantu bagezwe ngo amashira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacha hose bakumbiza ikibazo umuntu agenda akageshikiriza ati umuntu kanaka afise ngo n'izi mugane kukwifuza umuntu wo turi bazukamubura
baraza bagatoranya kubona ujya bamushiriye ko ihema baragiye none biva kuwikitwe wewe ujya rero icyo kibazo dufise tubona menga twenti bayo nk'abandi barakibuze baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi
kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afashe impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi
kuhusiana na mashirika baadhi ya mashirika kutatua uhalifu
turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru twamatwaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba aribo baca babitwara iyo ngorane ikakiza n'umwidogo mwinshi mu mpunzi ndukeneye kubona ibyo bibanda mukuru
wakimbizi lakini baadhi ya watumishi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakihusishwa na wizoro
mu bitege bitangwa na HCR. Inkambi ya Mutenderi yahungiyemo impunzi zirenga gato 245 muri iyo nkambi hasigayemo impunzi 133 zigize amazone 10 n'amavilaji 79 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, ijwi rya Amerika.
Juti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika biganiriye twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwo ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirije na Aloise Bigirimana. Mwakoze kutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza turabifurije kandi mwaka mushasha muhire buca utangura.
Yeah. Tana Munda Nano.